Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kuwa Mungu itariki 18 ukwezi kwa kabiri mwaka 2018 ni saa 10 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Frederic Undikije. Uyu munsi ni ku munsi wa Mungu itariki 18 y'ukwezi kwa kabiri nkuko bisanzwe rero iminsi yose kwa Mungu kiganiriro muri sanga cahariwe urwaruka. Mu kiganiriro cy'uyu munsi turabira hamwe na bamwe mu rwaruka imigambi canke ingendo shasha yutuma urwaruka rugira uruhara rukomeye mu kubungabunga amahoro hamwe no mu gutsimbataza umwe n'umutima wo guteza imbere igihugu cy'u Burundi. Turabira hamwe kandi ni ikintu urwaruka rusaba abanyapolitike ku mpande zose kugira ngo rwitabweho kurusha ku buryo abategetsi hamwe n'abanyapolitike muri rusange boshira imbere gusumba imigambi ituma urwaruka ruja mashuri rukaminuza kugira ngo Burundi buzokwamane incabwenge zishoboye gushira mu ngiro imigambi guteza imbere igihugu n'abanyagihugu kandi rushobore no kwiteza imbere no kwiga ibintu bikomeye bishobora gutuma urwaruka ruronka akazi n'ubumenyi bwo kwishingira amashyira hamwe na business byabo. Turatia kamo rero urwaruka rwo mu ntara zose z'igihugu kugira ngo rugire uruhara mu kiganiro cy'urwaruka cyo ku munsi wa Mungu kandi rushobore no guterera ivyimbiro hamwe n'ibibazo vyerekeye urwaruka twoza turashikiriza ngaha ku radio Ijwi rya Amerika. Mu kiganiro cyo munsi rero twatumye Eric Sagiyumva arangwishira hamwe urwaruka mu ntara Afrika AJAP africana. Muri neza Eric Sagiyumva.
Mwiriwe neza Eric Sengimana.
Sengimana izina ryawe sinzi gituma iminsi yose ari Sengimana.
Ego.
Ego me murakomeye?
Turashima Imana.
Ego me turi kumwe kandi na Amilcar Jumeko akarugwaruka ba mu gihugu cya Canada. Mwiriwe neza Amilcar Jumeko. Hello Amilcar. Nibaza ko telefone yiwe ibuze mu kanya gato ariko mu kanya turamubona. Reka rero dutangwe kuri mwebwe mu mushyantahe mu kurindira Amilcar mu mushyantahe Eric Sengiyumva. Nashaka muri iki gihe mu Burundi haherutse kugenwa umurwi uzokwamaho ugiye gushyira imbere ubumwe bw'abarundi no kurekurarina uruhara n'urwaruka ika uruhara rw'urwaruka rwoba uruhe.
Ego murakoze cyane. Mu Burundi haheruka kugenwa umugwi uzo kubahiriza ubumwe bw'abarundi. Uruhara rw'urwaruka mu kubahiriza ubumwe bw'abarundi ni ntangere ni kandi n'ikirumara kuko mugiye kuraba urwaruka nigo dusanzwe turi benshi cyane, aho ibiharuro bitwereka ko dushobora kuba turenga ibice 60% mu Burundi. Tukabona ko rero n'uwo mugwi ugiye kugenwa nawo twuzoshigikira cyane na cyane cyane mu kubumbatira amahoro n'umutekano mu gushyira imbere ibikorwa n'imigambi yo guteza imbere urwaruka na cyane cyane kwiga tugashika kure. Hanyuma kandi uwo mugwi turabona ko uje hageze kugira ngo umurundi wese abone kwishyira no kwizana ashobore kuba umugwi ukurikirana ibijyanye n'iby'ubumwe. Twebwe turabona ko urwaruka tuzoshyigikira cyane uwo mugwi na cyane cyane mu kuwushyigikiza ibikorwa.
Ego me nkuko rero murizi urwaruka rwakoreshejwe n'abanyapolitike ku buryo zigaragaje ko rwagiye ruragira amazina atandukanye aho ni ku ntwaro zitandukanye, mbega hakenewe iki kugira ngo urwaruka rwime amatwi y'abanyapolitike barushira mu nzira y'amacakubiri n'indyane za politike? Mushyantahe Eric Nseyumva Sengimana.
Ego murakoze cyane. Nkuko mubizi kuva Burundi bwikukiye hanyuma akaba no gusinywa amasezerano y'ubumwe bw'abarundi, haragiye haraboneka abanyepolitike bagiye bakoresha urwaruka kugira bashobore gushika ku nyungu zabo, hamwe ndetse n'abanyepolitike abazungu bagiye barazana iby'ubwoko, hari abadivizio ku buryo umuntu adashobora kuyumva nk'umugenzi we ngo uri umututsi cyangwa uri umuhutu, abandi nabo ugasanga kubera ko badasanga ibyumviro bya politiki umwati ni icyuma cy'indege ubundi turi imbonerakure. ariko ibyo byose umwe wese akabikora arabye inyungu ziwe zizoshika imbere. Icyo kugwa rero nk'ugwaruka nuko tworengera ibyo byose tukamenya ko Uburundi ari Uburundi bwacu nk'ugwaruka, hanyuma kandi tukamenya ko tubishyize ingufu hamwe dushobora kugira guteza imbere igihugu, na cyane cyane harakenewe inyigisho kugwaruka kugira ngo dushobore kubigisha kazoza kahise k'igihugu cyacu kugira tumenye mbega ibyo byaba kubera iki, ibyo byagiye biba mu gihugu cyacu kubera iki, ugwaruka rukamenya ati uruhara rw'ugwaruka rwabaye uruhe muri bino bintu, mbega ugwaruka rwagiye ruhakura kunguko akahe mu myaka yose yagiye irahera muri ayo mazina canke se muri ubwo butandukane bw'ugwaruka, kumwe yita abuyu canke undi akita abahari abuyu muntu canke umwe akiyita umugwi canke undi akiyita uyu mugambwe. Ivyo rero birakenewe neza ko ugwaruka rusigurirwa kahise anyo cyo Burundi niyo duca tumenya tuti uruhara rwacu ico twokora turavye ingene twahenzwe twokora iki, kuko muri ivyo byose mvuga nkoresha ijambo twahenzwe kubera ko muri ivyo byose aba kubera kubasanze sheke aba guhera kuba frodeu n'abandi nta kineza byigeze bizanira urwaruka, bamwe barapfuye abandi baheba amashure abandi barafungwa abandi barangara abandi nabona basazi kubera ibyo bapatisipiyemo. Hanyuma tukabona ko ineza y'ugwaruka ari uko twoba umwe twese tukamenya ko dushobora gukora ibikorwa bishobora kuza biteza imbere igihugu cyacu.
Yego, ndabona telefone y'umushyira nta Amerika ry'umeko yabonetse muri beneza Amerika ry'umeko. Muratwumva?
Yego, ndabumva neza.
Muraho, murakomeye?
Yego, nange muraho.
Eh, turaho. Nashaka namwe mugire ico mutuvuze turiko tuvuga kugaruka mukanya, nibaza ko telefone yawe yari yacitse turiko tuvuga ikintu kugaruka gukora. Nashaka ndabaze namwe ku giti cyanyu rwaruka rwo kwirinda gute inyushambi z'abashaka kurukoresha.
Ubwa mbere ndabashimiye ku butumire mwampaye nkaramutse na mugenzi wanje, numvise ariko yashaheze gushyira ibyiyumviro byiwe Sengimana nimba ntihembe.
Yego.
Uruhara ugwaruka bwa mbere aho birababaje kuko kuva tukicikira hamye hariho ugwaruka rukumirwa. Ubu unye muri ubu muri ibi bihe bya vuba hariho ugwaruka rwashatse kwereka aho ruhagaze, kwerekana aho ruhagaze mu bintu bijanye n'iby'intwaro, mugabo ruca ruratotezwa, rurangazwa, rurashahurwa, reka rugirirwa mabi atavuga gushika n'ubu une rukigirirwa mabi n'abajeje intwaro n'abatwari uwe. Aho nshaka kugaruka ni hehe? Ni uko hari ugwaruka mugenzi wanjye yabivuze ngo rukoreshwa n'abanyepolitike, nibyo umuntu ashobora kuvuga ngo rukoreshwa, mugabo ubwo rwaruka nabwo rurafise uruhara, rwaruka twebwe turafise uruhara na twebwe muri izo njyane muri uko gukumira urundi rwaruka tuba tudasangiye ibyiyumviro. Nta kwama rero twama tuvuga ngo twebwe urwaruka ngo twarakoreshejwe ngo turuko turahendwa, kuko turafise umutwe wiyumvira, turazi kizira, turazi kitemewe n'amategeko, turazi kitemewe n'amabwirizwa, ku buryo tukwemenye ibyo abo banyepolitiki baza baratubwira kugira ngo dukumire urundi rwaruka tungane urundi rwaruka dusangiye igihugu, natwe tuba dufise uruhara muri izo njyana, tuba dufise uruhara muri izo ngorane turiko turashyiramo urundi rwaruka dukumira. Ni uguhagarika rero ibyo bintu tukamenya yuko buca bugacana ayandi, ejo abo ubwo rwaruka turiko umuntu aba ariko arakumira nabwo rurashobora guhinduka, ugasanga ruko ruragira iyo ngendo rwagiriwe n'ubwo urundi rwaruka. No guhagarika rero tukagira icyo twiyubara, ntiturabe ntiturerembuze amaso hejuru, tukama tugwanira ayo mahoro, tukama tugwanira yuko urundi rwaruka rudakumirwa nago nyene rwama minsi yose rufise uburenganzira nk'ubwo natwe dufise.
Ikibazo cyo gukumira ni ikibazo camye gisinzikaza Uburundi kuva kera, icyo kibazo rero ntigikwiye no mugwaruka. Ariko mushya ntaye Amerikana ryumeko ikintu urwaruka muri rusange gusaba abanyapolitike n'abandi bategetsi bose ni iki?
Sino novuga ngo gusabanye politike kuko nago nyene ruri mu bantu bategerezwa kwitaho ibijyanye n'ivintwaro iyo uretse uwundi muntu ngo abe ariwe agukorera ibijyanye n'izintwaro aho ushaka kuvuga ibijyanye n'amagara y'abantu ibijyanye n'indero ibijyanye n'imibano uwo muntu ngo umusaba bigukorere wewe nyine utabyitayeho uti utavuze uti reka nje kuri ubwo rubuga kubijyanye n'izintwaro rubuga rwa politike kugira ngo nshobore gushika n'iciyumviro cyanje aho nshaka biragoye yuko iciyumviro cyawe gishikikwa gishyirwa mu ngiro ngo nasabye aho nshaka gushika nuko twebwe ugwaruka aho nibaza ko hageze ko duhindura imvugo duhindura ingendo tukareka gusaba ngo abanyepolitiki oya ahubwo reka rero tuje kuri urwo rubuga na twebwe nyine kugira ngo ibyo byiyumviro byacu dushaka ko bishikwako tubishyire mu ngiro twebwe nyine abanyepolitiki kubasaba nta kubasaba nukuja kuri urwo rubuga tugahiganwa nabo nyine tukaba abanyepolitiki na twebwe kugira ngo ntidusubire gusabiriza ntidusubire gusaba ibyo byiyumviro byacu bizokwame imyaka n'iyindi ubundi turwaruka ejo tutuza muri abo muhereje kumbaza ngo abanyepolitiki bari hejuru nuko abo baba bari munsi yacu nabo tuzobona yuko bariko barahiganwa tugahiganwa twese bagahigana ibyiyumviro byabo ngasubiramo kandi badakumira urundi rwaruka tudakumira urundi rwaruka naho rero kuri icyo kibazo jewe sinokwishura ngo icyo nosaba abanyepolitike oya haba namba novuga nti twebwe rwaruka reka tuje kuri urwo rubuga rwa politike dushyire mu ngiro tugwanire ibyiyumviro byacu
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza radio y'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Celestin muriwe neza Celestin izina ry'ikirundi ninde
ndayishemeza
muri hehe
kigamba mu cyankuzi
yego mwe murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku ruhara rw'urwaruka mu guteza imbere igihugu reka no gutsimbataza amahoro umutekano n'ubumwe
yego murakoze cyumbana nuko ugwaruka warengera ibidutandukanye haba mu bya politike cyangwa mu by'amadini tugashyira ingufu hamwe hama abanyepolitiki nabo bakadushyigikira mbwa tugwaruka nko kwigwa ku marigara leta nayo abanyepolitiki bagaca barufatira aho mu kurukoresha ibikorwa bivuga tutari by'iterambere rwose cyumba rero icyo umuntu yosaba abanyepolitiki ugwaruka ruje hamwe hama abanyepolitiki nabo aho kujyana mu iyo bya politiki ni bitazoruteza imbere arufashirize hamwe hama nago bishyira ingufu hamwe bateze imbere igihugu bakoresha ingufu zaho
murakoze Celestin reka duhe ijambo kandi Jean Claude miriwe neza egera telefone tukumve
allo
Jean Claude witwa nde igikirundi
ingoka Jean Claude
inde
nene Rwanda none munara y'urasirazuba mu karere ka Ngoma mu murenge wa Kashanda mu kagari ka Kerwa
yego mwe murafite ikibazo murafite icyumviro
nuko kuri nanjye ndi urubyiruko mbanje gushimira ko mwatuzanye urwo rubyiruko rw'u Burundi abo batumirwa mwatuzanye baruhagarariye ni byiza cyane buriya rero muri make n'abandogoye menshi urubyiruko burya neza mbaraga z'igihugu burya urubyiruko ruhejwe mu gihugu nta kintu igihugu cyaba kiri kugeraho cy'iterambere ndetse n'ubona ko narwo abashinzwe urwo rubyiruko barufasha bakarwumvisha amahoro mu gihugu cy'u Burundi bakabinyuza muri politiki narwo rukabasha kwisanga mu gihugu n'abandi basanzwe ntibaruheze mu bikorwa by'igihugu
murakoze
kuko urubyiruko uruheje mu gihugu niwe ubona amahoro ushaka nta mahoro ashobora kuboneka kuko ni nduzi n'urwo mbaraga nose wafata umusaza w'imyaka 50 kuvuga ngo niwe ushyize muri politiki hari urubyiruko rurangije za kaminuza rwicaye hariya rudafite akazi ni ukuvuga ngo nimba hari urubyiruko rwarangije ntibaruhe imirimo rukore mu gihugu rukorere inyungu zifitiye igihugu akamaro kuko nirwicara nta gihugu kizatera imbere hatwana mu Rwanda urubyiruko dufite akazi turakora igihugu kidushakira imirimo nta muntu urubyiruko wabona wicaye gusa araduha kazi tugakora mu gihugu rwose muri za leta akazi karahari amakampani na tugakora kuri cyo nabwira abarundi baturanye rwacu rwose bagerageza urubyiruko rwaho baruha agaciro bumve ko aribo mbaraga z'ejo z'igihugu cyabo cyane bagize akamaro kuko rudashyizeho ngo rufatanye nabo iterambere rwose urundi bwajyana n'amahoro bwagira.
Murakoze Jean Claude imbere ko duha abashinga ntahe urwaruka twatumiye Nsengimana na Yumeko nashaka dutangwe kuri mwebwe Eric Nsengimana mutubwire hari kibazo cavuzwe cyane rwose kibazo cyo gukumira hari ukuntu urwaruka rushobora kuja hamwe ikanabo nyene rukamira mu gihe hoba hari inyifato yo gukumira urundi rwaruka rukaba rumwe.
Ego murakoze cyane birashoboka mu Burundi dufite ikibazo kubera ko nta nama y'ukwaruka tu ihari n'ihari nayo ntiyemewe n'amategeko ariko twaturiko turasaba ko yoja mu ibwirizwa shingiro kugira ngo ishobore kugira inovuga itegeko cyangwa ikintu duhurikiyemwo kitugenga cemewe neza na guverinema ariko imbere yuko tushobora no kugira turi muri iyo nama y'ugwaruka birashoboka ko dushobora guhurikira mu mashyirahamwe y'ugwaruka dushihananiramo ibyiyumviro hanyuma tugashobora kugira icyo dushikirije kandi kigashikwako ibyiyumviro byacu nk'ugwaruka tukagira ubumwe tukaba umwe by'ukuri tugakreya ikintu gishobora gufasha nk'uko ajape yavutse isanzwe iri mu gwaruka rwinshi mu Burundi n'abandi bose tugashobora kwifatanya hamwe kugira ngo dushobore by'ukuri ibyiyumviro byacu bishobore kumvikana mu gihe haba hari ibidutandukanya cyangwa se mu gihe haba hadutse ikibazo kanaka kuko turaze kuva Uburundi businya amasezerano y'ubumwe bw'abarundi abarundi basinya amasezerano y'ubumwe bw'abarundi turabona ko yagiye aratosekara cyane mu mpande zitandukanye haba mu kutubahiriza novuga amategeko kudasonera amategeko agenga igihugu haba mu gutwara neza ugasanga ibintu byagiye bigenda gushaka kuriya gukumirana kw'abategetsi bamwe bagiye bacaho ugasanga benshi bagiye batiyumva namwo ugasanga iby'ubwoko umugira w'amacakubiri wagiye urabibwa n'abakoloni kugira batudifize ibyo byose ugasanga ni ibintu byagiye byonona buno bumwe bw'abarundi ariko twe kugwaruka dushoboye jamwe birakunda ko dushobora kuvugana ukuri hanyuma tumaze kuvugana ukuri tugatahura iyo turiko turaja tukubaka Burundi bushasha.
Eric Nsengimana ibyiyumviro byashikirijwe na Celestin Ndayikeza na Jean Claude akaba yavuze ikibazo cyo kudahakazi ugwaruka hanyuma Celestin we akaba yavuze ibyerekeye cyane cyane abanyapolitiki bakoresha ugwaruka mu kane gato cyane rwose umuntu umwe icyo muvuga ko byashikirijwe nawe washinga nawe
murakoze cyane ibijyanye n'itangwa ry'akazi mu gwaruka bitagatse Sharumori ubu murabona ko heshi aho batanga ubudusanga bagira icyo no kwita promotion y'ubuzi kubera ko uri kuraraba basaba icyo no kwita uburambe mu kazi imyaka ibiri imyaka itatu mbere nabonye basaba imyaka cumi ugasanga rero n'ibyo biratandukiriye no muri leta ugaca usanga ugwaruka nigo rwese cy'amashuri nigo rwishi ugasanga habaye ikumigwa aho gukoresheje ikibazo kugira ngo umuntu atoye ashobore kugira gutora icyo kibazo abikore kubera ko afitiye ububasha ibyo nabyo novuga ko abajijwe gufata ingingo bo biraba bakayija mu gwaruka bakamenya ko ugwaruka uno munsi natwe dushobora kuronka experience kubera twakoze ata muntu aronka experience atakoze ibyo nibyo novuga ko bijyanye n'iby'akazi kubera ko umaze gushyiramo imyaka cumi ugashyiramo imyaka itanu itatu umuntu ahejeje ishure urumva ko uba umukumiriye rero iryo kumigwa naryo nyine ryohagarara mu byo gutanga akazi ku bijyanye n'abanyepolitike nabyo nk'uko uyu mwene data wo mu Rwanda aje kubishikiriza ku bijyanye n'abanyepolitike bakoresha ugwaruka nabo nyine bobihagarika bakabaha imigambi bagashyiraho imigambi ibereye ishobora gutuma ugwaruka twese duhurumbira imigambi yabo umugambi ukagira politike nziza ishobora guteza imbere abarundi ishingiye ku ntwaro rusange ukagira politike atari politike y'ikenyi cyangwa politike politike yuko ushora abantu mu barabara canke yuko toteza mugenzi ahugira ushobore kuronka amajwi ibyo o nawe nyine tuvyumva kumwe hanyuma no gwaruka rukamenya rukakura isashe irabura irufise ku maso rukamenya kuno munsi atarejo rukavibuzimu rukajibuntu imbere yuko begize kiti byo babahaye bakabanza gushishoza bagashije umutima hamwe bakumva ati ejo nzoba ndiki ibi ndiko ndakoreje bizonyungura iki umwe wese agakoresha ubwenge asanzwe afise aganuza na mugenzi we mu ntumbero z'uko ashobora gukora ikintu abona ko ejo kizaba kimufitiye akamaro
mushana Amerika ryumeko mbega mu rwaruka harashaka kuba urunani kugira ngo urwaruka rukore ibishobotse byose kugira ngo ntiyabe urwaruka rwaba ubwo mu ntara kanaka ubwo mu bwoko kanaka rukumirwa ubwo runani rwoshoboka kugira ngo ugwaruka cyane cyane rumenye ko kazoza ku Burundi n'abarundi kari mu gushira imbere ubumwe kandi gukunda igihugu
murakoze kuri ico kibazo imisho y'ico kibazo mumbajije no vuga nk'ingire nunganire ibyo mugenzi anje Sengimana ahereje ko nuko ugwaruka aho ruri rukoreshwa byitwa ko rukoreshwa iyo mvugo jewe ntayo nemera ngo rukoreshwa n'abanyepolitike kuko bagukoresheje uba wemeye gukoreshwa mugabo niko biri hariho abakoreshwa bemera bagakurikiza abanyepolitike bababwiye nuko bo kwiyumvira nkuko mugenzi wa Nsengimana yaje kuvuga uraca bugacana yandi ejo birashobora guhinduka nuko imbere yo gukurikiza abanyepolitike bababwiye ngo baje gukumira urundi gwaruka baje gukumira abandi bantu badafite ivyiyumviro bimwe ngabo nuko boshishoza bakiyumvira bati mbege jo biramutse bihindutse jewe nzobuwande jewe nzobiza bimeze gute babandi nakumira babandi nako ikibu unye ejo tuzokwicarana ejo badusubira kunyizera ngo tugire imigambi imwe kugira ngo twiteze imbere aho niho hambere nigo uruhara rwa mbere twebwe urwaruka dufise ntidushire amakosa ya mbere kuri abo banyepolitike haba namba amakosa ya mbere ari kuri twebwe nyene twemera tugakoreshwa kumvo izi nizi ku nyungu z'abo banyepolitike ugasanga tuko dukumira abandi naho rero ati urunani rurashoboka mu gwaruka muri rusangi urunani mbona rushoboka ni urunani rwo gushira inyungu z'igihugu inyungu z'ugwaruka inyungu z'ibyo twebwe tubona bikwiriye gushirwa mu bijyanye n'ibijyanye n'intwaro nayo kuvuga ngo ugwaruka rwose rurashaka kugira urunani rumwe bishoboka kuko bafite ibyimbere bitandukanye no mu bavukana hari abavukana ari batanu bafite imyaka imwe bari mu rungano rumwe ntibashobora kugira ibyimbere rumwe rumwe ngabashobora kugira urunani bariko bagwanira inyungu z'uwo muryango wose umwe agakumira uwundi naho rero mvuga nti urunani muri rusange mu kugwanira inyungu z'ugwaruka inyungu z'ibizi novuga z'amapolitiki yoshobora gushirwa mu ngiro ajyanye ashyira imbere urwaruka aho ndavuga iby'amagara y'abantu ndavuga iby'ubuzi ndavuga ibijyanye n'iby'imibano ibijyanye n'iby'amashuri n'iby'imbero aho birashoboka yuko bashobora kugira ibyiyumviro bitandukanye mugabo byose bija gushyira imbere inyungu zabo ariko ntibashobora kugira urunani rumwe mu gwaruka dufate ubunyira ngo rushika koko miliyoni zitanu mu Burundi ntibishoboka ko bashobora kuvuga umwe mugabo birashoboka yuko bagira urunani mu gushyira ibyiyumviro birashe imbere bagahiganwa mu byiyumviro ata ukumira uwundi hanyuma icyiyumviro gishoboye kumvwa na benshi akaba arisho kicimbere gishirwa mu nzira
mu kanya gatoyi cyane rwose namwe Amerika mu gihe cyo muvuze kubyashikirijwe na Celestin Ndayikeza Ndayishemeza ariko nibaza ko ikibazo cya Celestin Ndayishemeza musa bamaze kucishura cyari ikibazo cyerekeye cyane cyane urwaruka n'abanyapolitike mu duge ku ijambo ku kibazo cya kucimbura cya Jean Claude avuga cyane cyane ku gukumirwa kugwaruka rutaronka akazi muri rusange
ego kuri ico onye kimwe no bwa kugira ngo ivyo bize gukumirwa mu by'akazi naho navuze ni ingaruka z'imigambi mibi iba yashizweho n'abajejwe intwaro mu bijyanye n'iz'ubuzi mugabo hariho n'urundi ruhara natwe rw'ugwaruka dufise muri kamere ubu narabonye ubu nabonye byarahindutse aho ugwaruka rukiri mu mashuri uja kurondera kazi rugakora ugasanga ruta ku ishuri ku mugoroba ku murango rugakora canke rugakora ku mugoroba rugakora ku murango umwijoro ukaja ku ishuri ibyo byose nta kwama twiyumvira yuko akazi tuja kukarondera duhejeje amashuri urashobora gukora ukiga ntibyoroshe ntibyoroshe namba twarabiciyemwo abandi babiciyemwo mugabo nko kuri ibyo aho ni kugira ngo umuntu akure iyo nzitizi yahajya anye bandika ngo bakeneye umuntu w'akazi afise uburambe mu kazi imyaka itatu ugasanga uhejeje amashuri utaragira ubwo burambe utararonka aho ukora ako kazi umuntu arashobora gukora izo nzitizi agiye aratangura gukora akiri mu ishuri mugabo hejuru ya byose kugira ngo ico kintu gishobore gukemurwa nuko abajejwe intwaro bagira imigambi ijanye n'iby'akazi ishira imbere ay'akazi kuri abo bantu bahejeje amashuri urwaruka rwahejeje amashuri imbere ya byose ubwo rwaruka bwonyine nk'uko nabivuze nkitangura rukaja kuri urwo rubuga rwa politiki kugira ngo rugwanire iyo migambi ishira imbere iby'akazi kugwaruka kuri bene wabo kuri abo basanzwe kuri abo babari mu rungano rwabo ntiturindire ngo abanyepolitiki nibo babazo bishyira mu ngiro haba namba bo bafite izindi nyungu zabo bashaka kwama bari ku butegetsi cyangwa bashaka gushyikirwa ubutegetsi badukoresheje reka rero uko bashaka kudukoresha bashaka yuko tugira inyungu zabo reka twebwe twikorere tuje kuri urwo rubuga turwanire imigambi irashe ijyanye n'ibijyanye twebwe ibyo n'inyungu zacu
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe bandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Elia miriwe neza
waye miriwe Frederic
miriwe neza izina ry'ikirundi ni Elia
wundi nitwa Sengiyumva
Sengiyumva Elia Sengiyumva murafiki ibazo mwafite cyumviro turiko tuvuga ku ruhago rwaruka mu guteza imbere igihugu mu gutsimbataza ubumwe eka n'amahoro mu Burundi
eko itonye na jewe nashimye kugira cyo nshikirije muri kino kiganiro kuko twatanguranye n'ikiganiro kuva mu kitika reka mbere noneho ndanahe mwiriwe abo batumire hanyuma nduge
duga kwijambo rakumva
ikome hamajewe uko ndabibona hariho abanye kenivyo bashobora gukoresha ugwaruka gose na jewe ndu gwaruka mu bandi gose jewe uwo muntu yoshobora kumpamagarira nko mu bintu byo gusambura nk'inyubaka rusange ndagwa karorero nk'amabarabara kumvo kanaka kumvo ziwe nka jewe nka byo nokwemera nka jewe gwaruka mukaba ari bintu bona by'akamara ari nk'ibintu byo kubaka hana gutambura nk'ibyonyejewe nashobora kubijyamwo hama ngire ko mvunira kagohe rwaruka rugenzi rwanjye boba bemera ko bakira inyigisho zo gukumira abandi yuko bobireka kuko burya kino gihugu n'impeto yacu twese rwose buri ibyo bintu atewe nka Eliya ndabyiyamirije rwose nitwe inyuma kose hari abantu ushobora gusanga bari ko bigisha ugwaruka kose ngo genda ngo wite ba mwana kanaka nuko ivyo bintu yabyiyamirije ariko Frederic icyo nagomba kurangiriza ko ndahogeje umuryango wabuze hariya anyi Kampala umuntu wacu dukunda w'umuririmbyi murakoze kukanya mu mpande
murakoze Elia Sengiyumva ku byimvira mushikirije reka duhe ijambo Gilbert muriwe neza
muriwe neza
muri he Gilbert
mu gisagara cha Bujumbura
izina ry'ikirundi
ni Nihorimbere
murafite ikibazo murafite icyumviro
nashaka kuvuga ku itangwa ry'akazi kugwaruka
yego
mu bisanzwe abanyepolitike bacu tuko twaraba ugwaruka twaraburiye turi benshi ntibashobora yo kuronka akazi baduha twese tukirondereye natwe imigambi tworangura twebwe nyine ubwacu nuko twabanza tukagira twareka aba duteze amaboko abanyepolitike bacu kuko nabo nyine bafise ibibahanze bitari bike nuko twoja hamwe twe nyine ugwaruka tukarondera ibyo twikorera tukareka kuguma tuzo ya kazi kuri abo banyepolitike agatirano kandi karako
murakoze Elia Sengiyumva reka duhe ijambo Gilbert Oui, Gilbert, moi, cause de Gilbert, le cas de Jambo, au Moussian, à Eric Sengimana, à Tangre, Afghanistan, à Kou, Richo, qui a de Moussian, à Kou, qui a de Kivoukako, eka urugaruka rukwiye kuyimenya rukaraba ukuntu koko kwitunganya kugira rushore nago nyene kuronka kazi ko leta canke amashira hamwe ntiyama afite akazi iminsi yose mbega Eric Seimana urugaruka rubarufite ubuhinga n'uburyo bukwiye kugira ngo bushore kwitangurira amashira hamwe yarwo
ego mwakoze cyane urwaruka nta buhinga n'uburyo rubarufite bwashobora kwitangurira amashyirahamwe yago ariko mfatiye nko mu Burundi navuga ko leta iriko irabitorera umuti na cyane cyane ko ubu yatanguje rya banki y'urwaruka izoshobora gufasha urwaruka navuga mu kugira ngo bashobore gutangura imigambi yabo hanyuma natwe twatanguje uyu mugambi ntunze ikintu kigega fiji kizogira kizofasha nacyo nyine urwaruka kubera kenshi usanga urwaruka rufite ibyiyumviro ariko ugasanga ntibafise uburyo kugira bashobore kubutanguza ariko nk'uko namye mvuga tugiye hamwe birakunda ko dushobora kugira dushobora gushika ku migambi twiyemeje turashobora kuyishikako kuko n'uyu mugambi fije twe twatanguje twahitanguje twebwe nyine hanyuma leta nayo urumva ko nayo nyine muri uyu mwaka wa 2018 yashoboye gutegura amahano avuga nka ingwate cyangwa switchinge muri iyo banki angana n'umuriyaridi umwe kugira ngo urwaruka rushobore rufite imigambi rushobore gutangura kuyikora hanyuma ndabye kandi nko muntu nze nko mu Burundi ubigiye koroha cyane hamwe urwaruka rufite imigambi izokunda kubera ko ubu muriko cyangwa komine izoronka amahera ibice 40 ku ijana ibice 40 ku ijana bizokora mu migambi y'iterambere ry'abanyagihugu arabaze mu makomine ni ukuvuga ko urwaruka ruri mu makomine atandukanye rushobora gutangura gushinga amakoperative atandukanye rukaja hamwe kugira ngo rushobore kwikura ubukene rusanzwe rufise nayo ku bijyanye n'amashyirahamwe asanzwe cyangwa leta atanga akazi navuze ko bitoroshe kugira uronke y'akazi kubera ikibazo kijyanye na experience nubwo experience ushobora gukora kugira ngo ushobore kuyironka kenshi na kenshi usanga bavuga ko bibari umuntu nze navuga muri domaine basanzwe bakoreramwo ugaca usanga ni bake bashobora kuronka iyo experience muri ayo madomaine baba bariko barakoreramwo kugira bashobore kuronka akazi navuga ko ari benshi cyane usanga edayeri aribo baguma bazunguruka hagati yabo baronka ubuzi umwe ava muri ONG aca muri iriya ntushobora gusanga hari abashyashya benshi ushobora gusanga bashobora kuronka ayo mahirwe yo gukora muri ONG cyangwa muri leta kanaka noneho ugiye kuraba n'abantu basabwe mu nama nshingamateka mu nama nshingamateka bazobangaje ukaraba nko muri minisante usanga ata abantu igihumbi minisante zo kwangaja ntibashika noneho n'amajana atanu mu bantu minisante zo kwangaja ugasanga biragoye uravye abaganga basohoka ku mwaka ukaraba abigisha basohoka ku mwaka ukaraba abigisha bazoronka akazi uyu mwaka usanga ari biharo biteye ubwoba urabona ko hageze ko urwaruka rwiba ko by'ukuri tugashyira ingufu hamwe kugira ngo bikunde ubwo buryo buke dufite dushobore kubushyira hamwe dushobore kwita ku iterambere riramo
iko amerika yo meko mwashikije ikibazo eka cyumvira ikomeye cyane rwose cyuko urwaruka rutoza rurarindira guheza amashuri kugira ngo rutangure kumenyera akazi mugabo hariho n'ikindi kibazo urwaruka kenshi n'urwahejeje ikarunazi kuronka urupapuro rw'umutsindo kenshi na kenshi usanga bataronsa akazi urwaruka bataronsa akazi buno nyene hashobora kuba hari ibintu by'iyumviro kugira nka entrepreneuriat ukagitangura gushikiriza icyiyumviro hakaba hari mu bihugu biteye imbere ufite icyiyumviro cyiza urashobora kugishikiriza nk'umunyamatungo ugasanga baraguhaye umutaho mu Burundi siko bimeze n'ahandi mu bihugu bikiri mu nzira y'abajambere ikintu cyokorwa kugira ngo ibyo bintu bitangure hizerwe nk'umuntu afite ibyiyumviro byiza ashobora kwiteza imbere kugira nka entreprise ikintu cyokorwa n'ikihe Amerika
ni ya migambi navuga kuva nkitangura ni iyo abajejwe intwaro batitaho badashyiraho imigambi iteza imbere ibifata imwe cyangwa ibiri ari bifata navuga bihariwemo urwaruka cyangwa abakenyezi cyangwa abandi nta kintu gishobora gukorwa gishoboka kugira ngo urwo rwaruka cyangwa abo bandi bantu bashobore kwatorera koyoko gushika ubu unyi kigoranye muri ibyo onye bijanye n'ibyo gushira amashira hamwe ku bwaba amashira hamwe yabo ikigoye ico nama numva ni ibintu by'ingwati n'ukuronka aho kuri uwo mutahe ugiye kurondera naho ufite icyumviro ciza bakagusanga bagusaba ingwati izo rero iyo abajeje intwaro batabishije mu migambi ya leta mu migambi ijanye n'iz'ubutunzi nta haguma hari inzitizi haguma hariho ingorane kugira ngo ubwo gwaruka kugira ngo uwo muntu aba rugwaruka ashanke wari we wese wundi ashobore gushira iyo migambi yiwe ashobore kugira iryo shyirahamwe ryiwe ngo rije hamwe ngo ashire ibyiyumviro byiwe ngo bije mu ngiro naho rero nshobora kugarukira nti gwaruka gwaruka twebwe jewe myaka itari mu myaka umwaka umwe ndoba mvuye muri urwo ruhande rw'ugwaruka kuko kuri jewe mvuga ntirushije umuntu ashaka imyaka 35 abavuye mu gwaruka reka tuje kuri urwo rubuga rwa politiki iyo migambi izo ngingo zotuma imigambi y'ugwaruka umuntu ashobora gushira ishyirahamwe giwe ibyiyumviro byo bigirashirikaza mu ngiro agashobora ngashobora kuronka ubwa mbere uwo mutahe bamusabye ingwati ashobore kuyironka canke abari leta canke uwundi muntu amugwatiriza bishobore gushoboka iyo nzitizi have reka tuje muri iyo kuri urwo rubuga rwo guharanira ibintu bijanywe n'iby'intwaro ni ukuvuga urubuga rwa politike dushobore gushira mu ngiro dushobore gushira imbere ibyo byiyumviro biza korohereza biza gukuraho izo nzitizi zose mugabo nk'uko aho ngarukira hambere handi ni ikumirwa abanyepolitike twebwe ugwaruka tuhazokwama dukumira hakaba hariho abandi bakumirwa iyo migambi yose ntishoboka kuko gushika n'ubu unye utuko turavugana hari ugwaruka rukumiwe hari ugwaruka rwahungishijwe hari ugwaruka kubera ibyiyumviro byago hari ugwaruka rwagiriwe nabi iyo migambi ntishobora kuja mu ndiro hakiriho ugwaruka hakiriho igice cy'ugwaruka rwahunze hakiriho igice cy'ugwaruka ruguma rukumirwa
tukiri kuri wewe nyene Milka uruhara si ugwaruka rwonyine hariho n'abanyamatungo hariho abanyamatungo nk'uko tubizi mu bindi bihugu ufise umugambi mwiza cyimbere cyiza uyo munyamatungo uyo muntu afise amatungo arashaka kuguha turetse ni banki bakaguha umutahe ariko bakaca bavuga ati 20% azo bari rwanje ni kuki abanyamatungo ntibabuze mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ni kuki ibyo bitaba mu kanya gato amasoko na 30
naho nyine na ishobora kugaruka ku by'intwaro ku bantu bajejwe intwaro iyo akamugambi uhari urashe uhimiriza abo banyamatungo gufasha ubwo gwaruka kugira ngo bashobore kugishiraho kugira ngo bashobore kugira ico cyiyumviro ako kigoro muhereje kuvuga ati bafasha ubwo gwaruka abo banyamatungo kuko umunyamatungo nawe aravuga ati inyungu irimo ni yanje ni iyihe atayibonamwo aho ashatse kuvuga nka leta ashobora kuvuga ati umunyamatungo afashije ugwaruka turazomugaba neza dufate nk'ibice 5% ku matagisi ahora atanga nk'ico ni ikintu nk'uwo n'umugambi uba ushize uba ushatse korohereza uba ushatse kukwereka akantu k'inyungu gato kuri uwo munyamatungo hama ashobora gufasha ubwo gwaruka mugabo ibyo onye iyo abajejwe intwaro bari hejuru batabigize iyo ubwo gwaruka rutagiye imbere ngo rushobore gushikiriza ico cyiyumviro rushobore gushikiriza ibyiyumviro nk'ibyo muhejeje kutubwira nk'ibyo biri muri icyo kibazo muhejeje kumbaza ntibishoboka ni abanyamatungo ntabyo bitaho baca baguma bitaho ibyabo harashobora kubaho sivuze ko batariho barashobora kuba bariho bafasha ku bwabo ku bushake bwabo ubwo gwaruka mugabo ni bake cyane iyo mugabo rero leta abajejwe intwaro babishize n'ingufu abo banyamatungo baza ari benshi kuko haba harimo inyungu zabo nabo
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Elize mwiriwe neza mwiriwe neza Elize izina ry'ikirundi ni nde
ngenda kuri iyo
muri hehe
Solomanya ndi Bujumbura
yego mwe murafite ikibazo murafite icyumviro turi ko tuvuga ku ruhara rw'ugwaruka mu gutsimbataza amahoro umutekano eka n'iterambere y'igihugu
yego yewe kuri iki gare ya Solomusi ngakuvuga kuri uku kuntu ugwaruka monumenga ariko gwamagwahuye n'ingorane kuko kuvugaho kubunoze ku ruhara rw'umutekano umutekano je monumenga urahari ubumwe burahari ego ariko ufise ikibazo kivuga ati urabona twe mu Burundi hariho ibintu byinshi byagiye biraba kuva mu myaka ya za 60 banashima ariko hari umwanditsi yavuze ati nagushobora gutorera inyishu y'ingorane ukoresheje umutwe watanye ya ngorane nyene icyo nacyo nkagisigura mvuga ati urabona ibintu biheruka kuva mu 2015 harabayeho imvururu za politike hari abaziteye ariko ugwaruka tuza kubisanga umenga tubirimo ariko ikintangaza ni uko iyo bavuze nk'ibiganiro mu kubwira hatogwa inyishu n'ubundi harondezwa ba bandi nyene bateye izo mvururu aho nkaca mvuga aho nkaba ngombye kuvuga sinzi ukuntu utumira jaminani utumira ngayimenda basharenditije ngo baje gutora inyishu kandi aribo bene guteza ibibazo gute utotumira ugwaruka ruri rubayoboka ubwo ruba rwabonye izo ngorane ingorane ni iyo rero twebwe ugwaruka abantu batwegeye inyuma ngaha mu gihugu nacyo gituma nagomba kuvuga ati nkuko biyumviye guhinyanyura ibwiriza shingiro babonye yuko ibwiriza shingiro ryari rihari yuko ritajyanye n'igihe ntibahinyanyure n'icyo kintu aba batama bakuremo bahinyanyura batama hajemo abasore bashoboye ugwaruka rushoboye rugifise ibyiyumviro birashe ibyiyumviro byo muri ino minsi nyene kuko aba batama nta bwenge baturuta turiyumvira samashure baturuta samashure menshi kandi ntibize gutwara uko batwara natwe turashobora gutwara rero uko kuntu badukumira nibyo jewe nipfuza yuko byo hinduka ugaca usanga rero muri icyo gihe bihindutse ugwaruka ntabwo buza dusanga turiko twiruka nyuma y'abanyepolitike kuko twadusobanura duserukira batwereka icyo gukora ego hanyuma icya kabiri nagomba mvuge uyu mutumire umenga ari muri Canada niho aravuga ati ugwaruka rumwe rumwe ariko usanga rukumiriwe oya namba kenshi rero mu Burundi ndakunda kubiraba ahubwo turafite ingorane y'ugwaruka rutari nubwo rutari mu mugambi uri ku butegetsi rurafite ingorane y'uko iyo amatora arangiye umenga ibikorwa byose byo guteza imbere igihugu baca babyegurira umugambi uri ku butegetsi baca umenga uyu mugambi uri ku butegetsi niwe ushobora guteza imbere igihugu wonyine kandi nabo baba bari muri leta icyo gituma nabo bavuga ati ugwaruka twese tuze turarengera imigambwe yacu ahubwo dushyire ingufu hamwe hama dukore tutitayeho ku migambwe twaje tuvamo cyangwa turimo dusize ingufu hamwe uzoza gusanga twateye imbere n'abo bantu bashaka kuza badutegera ku nda badushyira mu byo bashaka ugasanga ntibarose aho baduca
murakoze Elize ngenda kuri yo reka duhe kandi ijambo Adela muriwe neza
miriwe
muri he Adela
Uyengero muri Rumonge
izina ry'ikirundi ninde
Ngabirano
murafite ikibazo mu biro duga kwijamo
jewe ndiko ndaba kuri mwavuze ko serekeye ugwaruka rushobora kuba gotera imbere n'ikintu kiboneka mugabo rero na leta ishobora kubishyiramo ingufu igaha umuhora cyane rwose bamwe mu gwaruka hanyuma bakiteza imbere bashinze ishyirahamwe bikaborohera cyane rwose mu makomini
murakoze Hadera reka dutangure kuri mwebwe Eric Nsengimana ikibazo n'ivyimbo yashikijwe na Elize bavuga ko abatama reka urwaruka rukwiye rukumirwa rukwiye guhabwa ikibanza gikomeye mucyo buduga ku ijambo n'icimbo gishikirijwe na Adela
murakoze cyane bijyanye n'icyumviro bijyanye n'uko ugwaruka rukumirwa ugasanga akajya karekare bagahaye abatama nko bagayimpenda ati nshobora gutora umuti w'ibibazo ukumiriye ababikorewe niko novuga ko yashatse kuvuga aho natwe turemanzara tubabaje nko mu bijyanye n'ibiganiro biheruka kubera hanze aho umuhoza w'Abarundi yahitanye nyine abateye ibibazo yibagira abafunzwe yibagira abapfuye abaturiwe yibagira ababikurikiraniye hagufi acayihitanira nyine babandi bibere iyo iwanyuza Amerika na Bruxelles ngo bagira batorere umuti ibibazo biri mu Burundi kaho kubaza abari ngaha bagiriwe izo bagize basindishije ubwo bubabare n'uno munsi bakimenya bati umwotsi w'ipine umeduku abandi nabo bakavuga bati nanje kuba tutahuje na mugenzi anje byashikiye uwo byababaje ati hanyuma twigiriye umugambi uyu kugira ngo ibyo bintu ntibiza bisubire kuko bagiye hanze icyo bakora bahejeje kumvikana bakavugana ati ibyo bigabura kunuko icyo bakora bahagarika financement ariko barafinansa muri ibyo bintu hanyuma ugaruka muri izo financement no kuvuga ko ejo habonetse uwundi munyepolitike wundi aza afite amafaranga akavuga ati ngomba ndabashigikire kugira ngo mukore iki nta nkeka ko abo bakoze ibyo batazobandanya babirimo kubera ko batigeze bumva ikibazo ngo bashobore kuja ku ntebe y'ibiganiro nabo bashobore kuvugana ibyerekeye igihugu cyabo urwaruka rukumingwa cyane cyane mu bijyanye n'uko badahabwa novuga uburenganzira bwabo kugira bashobore kuvuga ku byerekeye igihugu cyabo bashobore kuganira ingorane bafise aho natwe bityo twarakibonye cyane ko urwaruka rukumingwa cyane muri ibyo rutigera ruhabwa ijambo rikwiye ariko abahabwa ijambo ari babandi nyine bama bafinansije kugira ngo ingorane zigume zigaruka mu gihugu hanyuma ku bijyanye n'uko bokoroherezwa kugira ngo bashobore gushinga amashyirahamwe haba mu makomine n'ahandi ubu nagiye ngenda mu ngendo nangize nk'iminsi nabonye abasantere bafite icyo no kwita formulaire y'amakoperative ajyanye n'ikwitunganiriza imigambi kugira bazofashe mu migambi y'iterambere nabonye ministere ya developement communale yarabahaye formulaire kugira ngo urwaruka rushobore kwitunganiriza imigambi rero novuga nk'urwaruka runyumva ko kwegera abasantere babo bagakorana na cyane cyane kugira ngo bashobore kugira gutegura imigambi rashe baciye mu mategeko hanyuma ikindi nacyo ni uko nyine nk'uko uwundi yaraje kuvuga tugaruka tutari muri politiki kenshi y'amatora yaheze urutsinzwe rushari rubona umenga ndabibazwa bari bakwiye kumenya ko nubwo ibiganiro by'amatora ari umwanya mutoya ariko gukora ibikorwa by'iterambere gushyikiriza ibyiyumviro ako kajyo kohabwa bose na cyane cyane kugira ngo bashobore kugira gusubiza ibyiyumviro byubaka na bya byiyumviro bakoresha mu kwiyamamaza nubwo bataba batsinze nabyo bakabasha babikora bagashyikiriza bagakorana neza n'ababa batsinze kugira ngo bashikane ibyiyumviro byabo ku iterambere rirama kuko bakorera igihugu ntibakorera umugambwe cyangwa se ngo bakorere umuntu bari bakwiye kumenya ko kino gihugu ari igihugu cy'iwacu gitegerezwa kukibungabunga nda kugukorera ijoro n'umutaga kugira ngo gishobore gutera imbere
turi muri kumurabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika reka n'ibibazo byashikirijwe na Elize ngenda kuri yo na Adela reka tumushyira na he Amerika agiye ica bivuze ko aduga ku ijambo ikibazo cyo gukumira ugaruka ikano gufasha ugaruka kugira ngo rushobore kwitunganya mashyirahamwe makoperative n'ibindi duga ku ijambo Amerika
ibibazo nibaza ko namaze kubyishura reka ngaruke ku byo umwe mu batumire yavuze ati turakwiye guhagarika kwiyumvira yuko amatora aheze umugambi uri ku butegetsi abari wowe ucubazwa ibintu byose ahanagire ndamwibutse yuko umugambi canke wababa bari ku butegetsi ababa bajejwe intwaro nibo babazwa byose haba n'urushinge rubura na rumwe mu gihugu nibo babibazwa byose ibigenda nabi bigenda neza nibo bose babibazwa bibazwa ubutezwe igihugu muri uwo mwanya nta kuntu rero yovuga ngo imigambi yo kubijanye n'ugwaruka kubijanye n'akazi ngo bitagenda neza ngo umuntu yereka kubi ngo tukareka kubibaza abo bantu bajejwe intwaro oya haba namba ibyo onye nibyo bituma abanyepolitike bigira sindabibazwa nibyo bituma abanyepolitike bibaza yuko barekuriwe kugera byose ko barekuriwe kurerembuza amaso kuri ibi canke biriya anye bijanye n'iby'intwaro umuntu ari ku butegetsi umuntu arije ajejwe intwaro ubu cyane jo bundi amenye yuko azobazwa ikintu cyose aba ari kigenda neza aba ari kigenda nabi hama ngarukiye kuri kindi kibazo cavuzwe yuko ngo abanye politike hagezwe muri ibyo by'ibiganiro ngo abari bo batumirwa ngaruka kuvyo navuze ubwa mbere hatumirwa abari ku rubuga rwa politike ugwaruka nimba dushaka yuko hageze yuko ibibazo bikemugwa natwe tuba turi kuri iyo ntebe kugira ngo tubiganire dutegerezwa kuja kuri urugo rubuga rw'abajejwe intwaro kugira ngo ibyiyumviro byacu nabwo navyo nyene byumvirizwe tugahayana nabo bantu abo twita ko ari abanyepolitike canke abo baturutira abo batama akazi tugahayanwa nabo tutagiye kuri urugo rubuga nta muntu n'umwe azotubona abanyepolitike bazogoma bavuga rya jambo navuga nanka ngo badukoresha bazogoma badukoresha nk'ibikoresho byabo reka tureke kuba ibikoresho byabo ahubwo natwe turaba ukuntu kubera ko twebwe tutobakoresha turaba ukuntu natwe tuja kuri urwo rubuga rwa politiki hama hageze gutumirwa canke kuraba ukuntu ibibazo birabyo igihugu bikemugwa natwe tube turi kuri iyo ntebe mugabo tugwijemwo tuje muri urwo rubuga rwa politiki tudakumira abandi kuko tugakumira abandi ejo birashobora guhindurwa ugasanga natwe tuko turakumirwa yenda rero tuje kuri urwo rubuga rwa politiki duhayanwe n'abo bandi n'urwo rundi rwaruka tukaba tudasangiye ibyiyumviro mu mutekano ntangera atawukumira uwundi atawujya urwara uwundi mugabo imbere ya byose n'ibyo byose tuko turavuga ubu unyu ntibishobora kuja mu ngiro hakiriho abahunze igihugu hakiriho abadatekane mu mitima yabo kuko bariho benshi hari impunzi zishika 250,000 inyuma y'igihugu
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika turi kumwe na Aaron ndabona umengo wa telefone yiwe ziri ku igenda neza reka tugaruke ko mushentahe Eric Nsengimana kuri icyo kibazo gishikirijwe bwa nyuma na Amilcar muri iki gihe nk'uko Amilcar bivuze hariho igitigiri kinini c'impunzi muri bo hakaba harimwo ugwaruka eka nk'ishyirahamwe mu murongoye ryo saba iki kugira ngo ubwo gwaruka nabwo nyene rushobore gutahuka eka kubaka igihugu
murakoze cyane natwe nk'ishyirahamwe gishinzwe guhindura ingendo mu gwaruka rwa Afurika turababajwe cyane n'ugwaruka rusanzwe ruri hanze kubera imvo zisanzwe ziriya na cyane cyane abahunze igihugu mu mwaka w'2015 cyangwa se n'abandi bahunze igihugu ku mpamvu zitandukanye turatera akamo ubwo gwaruka kuko ugaruka mu gihugu cyabo igihugu cy'amavukiro kugira twicare hamwe dushobore gukora ibikorwa biduteza imbere na cyane cyane ko ubu leta yatanze novuga severe akaryo kuko bohunguka kugira ngo dushobore kububakira igihugu twese hamwe nta terambere rishoboka dishobora kutugezaho twifuza hariho mugenzi wacu atari kumwe natwe muri kino gihugu rero turifuza ko nabo nyine bokumva kano kamo tubateye nk'ugwaruka ruri mu Burundi bakaza twifatanya nabo mu bikorwa by'iterambere kugira ngo dushobore gukorera igihugu cyacu
mucenahe amikaha kubwanyu hoko gwiki canke akamumotera haba abajijwe ikibazo c'impunzi haba ugwaruka nyene uri mu mahanga
kuri ako kamo Sengimana hajeje gushikiriza nuko ibyo ntibishoboka yuko ugo gwaruka ruri hanze rutahuka iyo rukibona yuko bafise ibyiyumviro bitajanye n'ibyo umugambi uri ku butegetsi bitajanye n'ibyo urwaruka ruri rw'umugambi uri ku butegetsi aribyo mbonera kure bahohoterwa ubuzima bwabo baborezwa igufa cyangwa ubuzima bwabo bushobora guhitanwa ntibashobora kukitaba ako kamo kuko ako kamo kari mu majambo gusa mugabo ntikari mu ngiro ushika ubu uyu n'umwanya two turavugana ugwaruka rushikirize ivyimbiro bitari kumwe bitajanye n'ivy'ubugambo uri ku butegetsi rurahohoterwa ihe turaba ba FNL turabe aba ni muri MSD eka n'abandi bari mu yindi migambi bashikirije ivyimbiro bitajanye n'ivy'ubugambo uri ku butegetsi ubuzima bwabo burakarigwa barahohoterwa baraborezwa igufa canke bakicwa ako kamo rero ntigashoboka gashobora gushyirwa mu ngiro imbere yuko abo bajejwe intwaro ubu imbere yuko hagaruka ituze mu gihugu iryo tuze naryo rizogaruka gute nugusubira kuri ku novuga kumuzi w'icyatumije ngorane turimo ubu nziza nukuta shira mu ngiro amasezerano y'Arusha yari yatuzanye mu mahoro n'umutekano yashyize ku ibihumbi 2000 ayo masezerano atagarutswe ko hatagarutswe ko akaranga mutima kayo hama ngo akurikizwe ido nido nkuko yari yarakurikije nkuko bari bashyize ku igikumbo ntatuze rishoboka nta mahoro ashobora kugaruka abantu ntibashobora kugira umutima uri hamwe ngo batahuke muri ico gihugu chatumye bahunga kubera badasangiye ivyiyumviro nabo bari gutegetse ubonye
tubagaruka kuri ico kibazo c'abarwaruka rukumirwa eka n'uruhohoterwa mukanya Eric turagusaba ugire ico bivuze ko ariko ndabona tuse wundi munywanyi radio ijwi rya Amerika ndoro imana semana mwiriwe neza
yego mwiriwe neza
murakomeye
Tura kumera kibazo.
Turiko tuvuga cyane cyane ku ruhara rw'urwaruka mu kubungabunga ubumwe mu guhindura izimuviro kugira ngo urwaruka rushire imbere imigambi isimbataza ubumwe amahoro ikaniterambere mu gihugu murase kibazo murase icyimuviro turi kumwe n'abashinga nabe babiri Eric Segimana na Amilcar Ryumeko bose n'urwaruka
murakoze cyane nkuko nubwo ntabasiye kubona umwanya nkakurikire ibiganiro se uko byagenze gusa tuzi ko muri kano karere k'ibiyaga bigari urwaruka nirwo rwagiye rukoreshwa cyane mu mvururu mbisanyi mu mahano yose yagiye aba muri kano karere k'ibiyaga bigari impamvu rero ikaterwa n'uko urubyiruko ntabwo icyambere ntabwo rubasha kubona uburyo bwo kwiga bihagije icya kabiri ntabwo rubasha gukora imirimo ishobora kuruteza imbere bityo rero kubera ubuzizi no kubasha kutiga bituma abanyepolitiki babasha gukoresha urubyiruko mu buryo butanogeye nayo mpamvu usanga buri matati yose agenda aba muri bino bihugu byacu biri mu biyaga bigari abantu babasha gupfa cyane n'urubyiruko bityo rero kugira ngo amahoro arambe bashe kuboneka imidugararo ibashije kugabanuka ni uko abategetsi abari ku butegetsi ndetse n'urubyiruko bafite ibyo bagomba gukora icya mbere ni uko abari ku butegetsi bagomba kuyivura urubyiruko ntabwo tuteze ko ibihugu byacu bigomba kuzahora biri inyuma y'amajyambere kugira ngo bibashe gutera imbere rero ni uko urwo rubyiruko rubasha mu by'ukuri kwigishwa no kujijurwa kugira ngo bajye mu nzira ijyana iterambere bityo ntibizorohere umuntu uwo ari we wese kubasha kurukoresha mu bikorwa bigayitse ibikorwa byibasira inyoko muntu ibikorwa bya inyamaswa nk'uko tugenda tubibona mu karere k'ibiyaga bigari kandi rero ku rubyiruko ni uko rugomba gushaka ibyo rukora kugira ngo rwiteze imbere bityo iyo rufite ibyo rukora rufite uburyo rubayeho ntabwo basa gushyikika mu buryo bworoshye muri bino bice byacu
ndabona akanya katujanye Amilcar mu kanya gatoya cyane rwose amasegonda 30 ku cyumviro gishikirijwe n'umushinga nahe Ndabimana Semana
icyo ni cyumviro kirashe ari mugenzi ande senge yumva yagishikirije naje nagishikirije ntacu no kongera ko kuvyo wahejeje kuvuga
mushya nahe namwe mushya nahe Seyimana Eric do ku jambo ko bishikirijwe
mushya nahe ngo icyumviro mugiye uwo mutumira aje gushikiriza novuga ko nacyo nyine ni cyumviro kirashe ntacu no kivuga ko cyane ariko nagomba mvuge cyane kuvyo uyo byumefa ajije gushikiriza mu mwanyu heze kubijanye n'impunzi byo guhunguka akavuga ati ntibashobora guhunguka batagifite ibyiyumviro nk'iby'imbonera kure cyangwa umugambi uri ku butegetsi ikimwe no mubwira nuko batazohunguka ari uko basize ibyiyumviro bifite by'umugambwe uri ku butegetsi kubera ko bamwe bahunguka bafite ibyiyumviro by'umugambwe uri ku butegetsi ntacyo baba baje kumara kubera ko ubudasa bwacu nizo nkomeza igihugu gifite ubudasa bwacu mu byiyumviro byacu bitandukanye nibyo bishobora gutuma u Burundi dushika ku ntambwe iteye imbere hanyuma aravuga ati hariho abahohoterwa
ndabona
ati nk'aba FNL ariko atanga kwa Karorero
sozera
ndi mu Burundi aba FNL niwe yatanze kwa Karorero ndi mu Burundi kandi muri organisation yacu dufite igisata
gihamagara na Eric Singimana ndagushimiye cyane rwose ku kanya mwatuye kugira ngo tuganire nawe Amerika Rejumeko ndagushimiye cyane rwose ku kanya mwatuye kugira ngo tuganire ku bibazo bihambaye cyane rwose by'ugwaruka turashimiye abanyamanyuri radio ijwi ry'Amerika baduteye akamo bagashikiriza ibibazo n'ibyiyumviro turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cy'ugwaruka muri sanga cyo munsi kwa Mungu mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
VOA Afrique, les infos.